Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi.
Sangwe kaze nchuti bakunzi ba radio Inzamba gateka kawe murano makuru twabateguriye kuri uyu munsi wa gatandatu igenekerezo rya kane ruhuma umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ari twabateguriye nayo ahagaze kuri izi ngingo nkuru zikurikira. Kuva kuri uyu wa gatandatu mu gisagara cha Bujumbura, abakuru b'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'Ubuseruko yase bariko barabira hamwe ikibazo cy'umutekano mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, bongere bafata ingingo zibereye zotuma amahoro agaruka. Hamaze igihe hibonekeza ku masasi amwamwe amapompe yataye igihe, gutyo ugasanga n'igitoro batanga gicafuye. Severance Ndayikengera arongoye ikigo BBN gishinzwe kuraba ko ibidandazwa bikwije ibyangombwa, asaba bene ayo masitasiyo kurondera amapompe ajanye n'ibihe turimwo atari uko ibihano ruhasha ngo birategekanijwe. Muravyumva mu kanya murano makuru. Nayo abacamanza bo mu ntara ya Makamba ngo bamaze iminsi bafise ingeso y'ukwaka igiturire, imidogo ikaba ari myinshi mu banyagihugu. Saye gusa twabateguriye mu kanya nido nido kazi.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Nongeye kubaramutsa mejeje kubibabwira hari inama iriko irabera Bujumbura y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afrika y'Ubuseruko kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya kane ruhuma. Iyo nama yatumwe ku butarariye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, akaba ari n'umukuru w'akarere ka Yase. Amakuru yo kwizera amenyesha ko abo bakuru b'ibihugu bariko barabira hamwe ikibazo cy'umutekano mu karere k'ubuseruko bwa Kongo, bongere bafata ingingo zibereye zotuma amahoro agaruka. Iyo nama y'abakuru b'ibihugu igira mirongo ibiri ikaba yitabwe n'abakuru b'ibihugu bose havuyemo uwa Sudani y'Epfo yarungitse umushikiranganji w'imigenderanire no kwinjira kwa Sudani mu karere ka Afrika y'Ubuseruko. Iyo nama kandi ikaba ibaye mu gihe hari icuka kibi hagati ya Kongo n'u Rwanda mu bya politike n'umutekano. Ni mu gihe kandi hasubiye kwaduka intambara hagati y'abagwanyi ba M23 n'igisirikare cya Kongo. Mu gisata cy'intwari ibereye abanyagihugu bo mu ntara ya Makamba baridogera amasentare yo muri iyo ntara ko atabatunganiriza kubera abacamanza bazingamitswe n'ibiturire. Niyo midogo bayishikirije kuri uyu wa gatanu mu nama bagirishijwe n'umushikiranganji wa mbere Jean Ndirakobuca. Uwo mushikiranganji akaba yaragabishije abagira ibiturire ko ubuca birukanwa ido nido na Bonfils Niyongere.
Muri umunano w'umushikiranganji wa mbere Jean Ndirakobuca n'abanyagihugu bo mu ntara ya Makamba, ibibazo bamutuye hanini byari bigizwe n'imyidogo ifatiye ku rwego rw'ubutungane. Umwe mu bakenyezi bo muri iyo ntara avuga ko amasentare yabahukanishije n'abagabo babo ariko batigeze baburanishwa mu ntara y'icese.
Sentare ya gisirikare iraherutse kuntunganiriza. Umushinga ntawe wanje amaze kubona ko sentare ya gisirikare intunganirije nkamutsinda. Inyuma y'indwi zibiri nawe yari amaze gushika muri sentare y'intango yo ngaho Makamba gusaba ko twahukana. Nategerezwa kwitaba ku itariki mirongo ibiri, sinashoboye kwitaba. Uwo munsi baramuburanishije ari wenyine. Umwanditsi yaranciriye ku mayanga aransomera yuko sentare y'intango yatwahukanishije. None ikibazo mfise, urubanza nk'ubwo umuntu arahabwa divorce ataburanye?
Abo bakenyezi basigura ko intambamyi yo kudaca imanza zigororotse ari biturire biri mu bacamanza muri iyo ntara. Umushikiranganji wa mbere wa Leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca akaba yamenyesheje ko abacamanza bene abo bakwiye gutanga imihoho byanse bakazosezererwa muri uwo murimo.
Muri Leta tujye gushyira ingufu nyinshi ubutungane bwo muri Makamba. Ubu butungane bwa bene igihugu bureke kuba umuzigo bene igihugu. Hari imanza nyinshi zo gutandukana abantu bageze no mu masentare, bageze muri sentare bo bakavuga bati ntidutandukane. Aho kuvuga kubatandukanya bagaca basubirana bagaca batahamuhira, ubatandukanya gututabumbirije batarabanye mu maso. Nizere neza yuko ibivugiwe ngaha twese biduhaye icigwa.
tubamenyeshe ko ibibazo by'ubutungane byama byatowe abashikiranganje batandukanye bagendera intara ya Makamba ariko mu gushaho abarongoye amasentare n'amaparke hamhatogwa abavugwa cyane cyane mu kugibiturire nk'uko byemezwa n'abo banyagihugu
arakoze mugenzi wacu Bonfise niyongere ikigo BBN gishinzwe kuraba ko ibidandazwa bikwije ibyangombwa kugira bije ku isoko kukigiye gushiraho amategeko ajanye no gutanga igitoro kitagira utunenge ku mastasiyo ibyo bivugwa n'urongo y'ico kigo Severance Ndayikengera asigura ko bimaze kwibonekeza ko ku mastasiyo mwamwe akoresha amapompa ashaje yataye igihe ugasanga n'igitoro batanga si ciza asaba bene ayo mastasiyo kurondera amapompe ajanye n'ibihe turimwo atari uko naho ibihano ruhasha ngo birategekanijwe kutazokubahiriza ayo mategeko mashasha kuri kira Severance Ndayikengera bivugiye kuri no wa gatandatu kuri radio Isanganiro
turiko turategura ordonance izo ba ordonance conjoint y'umushikiranganje w'ubudandaji n'umushikiranganje w'ikigega cya leta aho tuzoshiramo ibintu byose ni tarification itegeko rya hahora niyaba umuntu yahora atanga amande kanaka turashobora no kuyigwiza nijana kugira ngo duhashe aba bantu twarabibabwiye abantu b'amastasiyo ubu mugabo bariko baraja ku murongo kuburyo kera bava ku mastasiyo aba bahinga bacu abanyenda amastasiyo bakaba batanze bamuciye amande y'ibihumbi 500 nawe yivye miliyoni 10 ivyo ntibikunda ubu nibaza yuko twa tuzokugarira umwanya muto ari nk'amezi abiri asubiye tusugara burundu ivyo byose kuneza y'umuguzi iminzani yo mu isoko ijya minzani bakoresha ngaha ubu heshi ntibayikoresha iminzani myiza yo gukoresha ku isoko nijya minzani abra nayitaboneka ijya bashira ko mase marke ngaha ijya ikagira tuzoraba ingene bimeze amapompo ayari wacu yarataye igihe tubabwira bahindure
inzamba
ano makuru tuyabandanirize kuyajanye n'impunzi ubwo baburatekeye impunzi zo mu ikambi usenda muri Kongo aho ni nyuma yaho muri iyo kambi havugiye amasasu menshi mu ijoro ryo ku wa gatanu inkuru zivayo zivuga ko hari isaha indwi z'ijoro aho ayo masasu yavuga abo barashe bakaba baciye banyuruza umukenyezi izo nkuru nyene zivuga ko asanzwe ari umudandaza mu isoko ry'iyo kambi bakamenyesha ko igipolisi cahavuye kihagira mu nyuma ngo baje kurondera aho bacishije uwo mukenyezi ariko kugeza ubu akaba ataraboneka naho abagizi ba nabi bakaba bataramenyekana ubu naho n'umwanya w'ikiganiro ku isoko n'umunsi ico kiganiro kiza guhagarara ku munsi mukuru w'umwe bw'abarundi guhimbazwa ku inekerezo rya gatanu ruhuma uko umwaka utashe ku isoko mugishikirizwa na Pierre Gahungu
ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance
kuwa gatanu ruhuhuma uko umwaka utashe abarundi barahimbaza umunsi mukuru w'ubumwe bw'abarundi ukomoka ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi yatewe ko igikumu akongera kemerezwa n'abarundi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na rimwe inyuma y'imyaka mirongo itatu n'ibiri ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi yoba yarashoboye gutuma abarundi barengera amacakubiri bakubaka urundi bwubahiriza kiremwa muntu wese inyishu ni muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya kane ruhuhuma umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu mukagishikirizwa na jewe Pierre Gahungu kaze biciye mu nzira y'amatora abarundi baremeje amasezerano yubahiriza ubumwe bw'abarundi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na rimwe ayo masezerano akaba yari yashyizweho n'umukuru w'igihugu w'ico gihe umuhisi Pierre Buyoya inyuma y'ubwicanyi bwo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani n'umunani mu makomine ya Ntega na Marangara mu ntara za Kirundo na Ngozi mu buraruko bw'u Burundi aho kubwishyirahamwe mpuzamakungu ONU abahasize ubuzima baharurwa ku bihumbi birenga mirongo itatu ibiri muri ayo masezerano none byoba ari biki mugenzi wacu Emile Nibasumba wo muri Radio RPA arabitwiganira
turemeza ko ubumwe bw'abarundi bwamyeho kandi buzokwamaho Iyo ni gyungane gy'umutwe gingingo ya mbere y'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yemejwe n'umukuru w'igihugu kuwa 9 Ruhuhuma mu 1991 inyuma y'ugutogwa n'abarundi kuwa 5 Ruhuhuma muri uwo mwaka nyene w'1991 muri iyo ngingo haravugwamwo ku Burundi cyamye ari igihugu cyifashe kiramutswe intahe n'abagabo gisangiwe n'abarundi bose b'ubwoko bwose b'imiryango yose ibindi byanditse muri iyo ngingo nuko abarundi bamye basangiye imico n'imigenzo abarundi bamye babana bafashanya bashingiranira abarundi barafatanye mu nda mu kwiganzura bakava amahanga baronkera hamwe intahe y'ukwikukira muri iyo ngingo nyene haravugwa kandi kubumwe bw'abarundi ari nkinzo nkuru yamye ikingira Burundi mu makuba yose bwaciyemwo mu gihe cyose ubumwe bw'abarundi bwatosekazwa n'inyifato y'abarundi bafise agati matare ko kwihora ko kugera ingere kuyindi no kujaniranya mucaha abasangiye ubwoko canke impinga ubumwe bw'abarundi ngo nibwo bwatumye Burundi busimba imanga muri ako gace baravuga kandi ko ubumwe bw'abarundi bwamyeho kandi buzokwamaho kuko atari ubwomekerano ingingo ya kabiri y'ayo masezerano ivuga iti turavavanuye n'inyifato y'amacyakubiri iyaturutse hose dusezeranye kugwanya no gutuza ubwicanyi kandi turahakanye guhonya abandi no kugera ingere kuyindi turemeranije kudakingira kibaba abo bose bitwaza amacyakubiri afatiye kumoko ku ntara ku miryango n'ibindi turahakanye kujaniranya dufunditse kurandurana n'imizi ibyiyumviro byo gushigikira intwaro zishingiye ku macyakubiri muri ako gace handitse kandi hati Uburundi si ihuriro rya moko atagira isano sakagwi kimitumbi hereranye gusa ni igihugu cy'abantu basangiye ugupfa no gukira bazeye uburaro n'uburamuko ku muvyeyi umwe aribwo Burundi ingingo ya gatatu y'ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi ivuga iti twiyemeje kutabanduka mu migenzo ijanye n'ubumwe muri iyo ngingo handitse hati dusezeranye kwama twubaha kandi twubahiriza ubuzima bwa zina muntu turiyemeje kurekuriranira no kwizerana dusezeranye kwama dushira imbere akaranga ku Burundi dusezeranye guharanira ubutungane mu gihugu ingingo ya kane ari nayo ya nyuma ivuga ibijyanye no gusezerana gutunganya iby'igihugu mu nzira y'ubumwe
kubanye politike batavuga rumwe na leta ikibazo cy'ubumwe bw'abarundi kiracahari none munsi kajya hik bamvuga inyumvira arongoye urunani Sefo Harusha asaba leta guhagarika inyifato n'ibikorwa bishyira imbere gukumirana hafatiwe kuri politiki y'igihugu canke ku bwoko
uravye ingene bakoresha iby'amoko kandi byari by'abatubuti uyu munsi abahutu bavuga bati abahutu nitwe tutwara nitwe turi imbere mugabo ugasanga abo bahutu ni gukoreshwa kuko abatinangaye mu gihugu nabo bahutu nyene mugabo waraba umututi yaba muronsa karyo ngo kwitira ku buhomba usanga rero iby'amoko biriho biragendegwa ko mugabo naho bagerageza kubihisha naho bagerageza kubinyegeza mu majambo ariko mu ngiro biragendegwako nacyo bituma rero ejo umunsi mukuru wejo umwe bw'abarundi ari umunsi mukuru ku bwanjye uhambaye kuko yabwiriza kuba ari umwanya wo gutanga politike y'ingene tuva muri politike y'amajambo y'ubumwe bw'amajambo tukaja mu bumwe bw'ibikorwa umwe bw'ibikorwa nuko twoshira abarundi hamwe mu bigwati bakaboneka bakaganira bakagabakabana bakamenya ibyo nakarayemwo bakagendranira bakakorana imyuga bagakorana ibikorwa bagasangira inyungu by'ukuri tukaja muri bya bindi bati bavuga bati mbega abapfaniki burya barutwa na bamarirani iki aho rero niho buhoro buhoro abahutu bazoshima abatutsi abatutsi bagashima abahutu abanyabo abahutu babantu abadutu babantu abatutsi babantu atari abatutsi b'ibikoko cyangwa abahutu b'ibikoko kuko abo bose bariho hanyuma abantu ro bamaze kubona ingene bashobora kugira akamara abandi abo bakaja hamwe bakubaka ico gihugu maze rero izo njyane z'amoko zigahera aho rero navuga nti urwaruka ariko ruranyumva niho gufatira kugira ngo ejo gubake igihugu cyago kizira amacakubiri yaba y'intara yaba y'amoko yaba ayo kuba baragwanye hamwe yaba ay'amadini yaba y'ibiki byose bigahera bakaraba ikintu gikuru mbega dusangiye igihugu kimwe umunyagihugu umurundi cyangwa umunyamahanga yatwatse indaro yo twagwa gute twebwe natwe turi abanyagihugu ubu dutwara two musaba iki kugira ngo twame twumvikana
akaba ari uwo mwihwezo wa Frederic bamvuga inyumvira arongoye runa ni Sefo Harusha uciye usozera ikiganiro ku isoko cy'uno munsi muri yumviye ko abarundi bose basabwa kugira uruhara mwibahirizwa ry'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi ku isoko mwari ko mugishikirizwa na jewe pya gahungu ndabahisango ku munsi wa gatandatu za naho ubutaha
cyari ikiganiro ku isoko.
Kano kanya nakona kama kuru makuru makuru yandi zikuwe ni unya makuru ino ngui dusoje tu ya shikirizgwa na Edi Claude nini na hazgwe.
Amakuru yandi zikuwe ni unya makuru kuri radio Inzamba.
Kato mwese mwana makuru yandi zikuwe ni umenyesha makuru muri ino ngui tu ya tangulire muvya politiki. OS Media kivuga kuwa wasitaneri batatu wo mu ntara ya Rumonge bamaze ikiringo cy'ukwezi batarahabwa amabanga yo kurongora makomine bashinzwe. Ibyo ngo bigatuma abanyagihugu bataronka ibyo bafite uburenganzira. Abanyagihugu nabo mu makomine ya Rumonge, komine ya Bugarama na komine ya Buyengero abasaba impapuro ndangamuntu n'impapuro ndangamatongo ngo baja kubirondera ahandi mu zindi ntara canke mu yandi makomine afise abayarongora. Abanyagihugu basaba ubushyiranganji bakukira kwimika abo basitaneri kugira ngo bashobore kuronka ibyo bafitiye uburenganzira. Tubandanirize mu bidukikije aho itorokanizo ry'amakuru ABPF kandika kubibomoka bibangamiye komine ya Buhiga ni mu ntara ya Karusi. Buramatari mushasha uyo ntara mpasoni Devota Nizigimana ategeza guhangana nico kibazo. Ivyo bibomoka biri ku musozi Buhiga muri iyo zone nyene hamwe na Kigoma muri zone Buhinuza. Naho rero mu bikorwa rusange ivyabaye kugira kazo rya 2018 z'uku kwa mbere kuno mwaka bari bagerageje gucina inzira amazi y'imvura no kwimba ibinogo ayo mazi azoshikira mu mine. Buhiga asaba igisata kijejwe iby'impanuka ku rwego rw'igihugu kugira icyo ruterereye mu gukingira abanyagihugu n'ibyabo. Amakuru yanditswe n'imyesha makuru muri nondwi tuyabandanirize muri Burundi Echo aho candika ku muhora wo hagati corridor central mu rurimi rw'Igifaransa aho amadolari y'Abanyamerika 1,200,000 yatanzwe kugira ngo horoherezwe ibikorwa bikorerwa ku biyaga bya Tanganyika na Victoria. Amashyirahamwe abiri ariyo AFTTCC Agence de Facilitation du Transport de Transit du Corridor Central na Marine Services Company Limited MSCL ya Tanzania yarasinye amasezerano yo korosha ibikorwa no gukora ubushakashatsi kuri ibyo biyaga uko ari ibibiri. Maître Fleury Okonge umunyamabanga wa AFTTCC amenyesha ko ibikorwa bizomara imyaka itatu kandi ko biraba kungura ubushobozi n'ubumenyi mu gisata cyo guhanahana amakuru hamwe no kuronsa ubumenyi abakozi bahakora. Tukimenyesha makuru kibananye kivuga ko umurindi uzo azokoresha umuhora wo mu mazi hamwe n'uwindarayi no kuvuga Bujumbura ikivuko cha Kigoma hamwe n'ikivuko cha Dar es Salaam azokunguka amadolari y'Amanyamerika 90 kuri buri toni y'ibidandazwa kusumba uwakoresheje ibarabara risanzwe nk'uko ibiharuro byakozwe n'ishyirahamwe Global Port Services mu mwaka wa 2017 bivyerekana. Aha rero niho tugarukije amakuru yanditswe n'imenyesha makuru muri Nodwi Edi Claude Nihazo na bashikirije ndabashimiye nongera ndabifuriza kuronigwa aho muri hose naho ubuta kuri radio Inzamba gateka kawo.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba.
Mugenzi wacu Edi Claude ni nahazwe tumushimire na hano rero duce dusozera no makuru twabateguriye. Shimire mwebwe mwese mwaduteze yompi. Bagenzi banje bayateguye ndabashimiye Josine Kaze nayo yashikirije nk'abandi abikiye banuye naho utaha.